Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jodiane ni nahazwe ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera ku yagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, turibanda cyane ku makuru avugwa ku mugabane wa Afrika. Abajeje umutekano muri Sudani bararashe bakoresheje amasasu yica bongera abatelevyuka bikoroza amosozi ku banyagihugu bari mu myiyerekano basaba ubutegetsi kugendera kuri demokarasi hari ku munsi wa gatandatu hafu y'abantu bashika kuri batandatu. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani ryavuze ko abantu batanu biciwe ku mugwa mukuru Khartoum no mu gisagara cya Omdurman. Bavuze kandi ko abandi batari bake bakomeretse. Iyi myiyerekano yo ku munsi wa gatandatu yabaye inyuma y'iminsi ibiri General Abdel Fattah al-Burhani arongoye akagwi k'abasirikare batembagaje ubutegetsi yigenye kuba umukuru wa leta Fata Kibanza. Abantu bakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barishe abajandarume bashika kuri 19 hamwe n'umusivili umwe mu gitero bakoze mu gatondo ka kare ejo ku munsi w'Imana mu buraruko bwa Burkina Faso. Ibitero by'abajihadiste hamwe n'imitego ku mabarabara byitirirwa imihari ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu hamwe na Al-Qaeda bimaze guhitana abantu barenga 2,000 hamwe n'abarenga 1,400,000 bamaze guta ingo zabo muri Burkina Faso. Mu ndwi iheze abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu basavye leta guhangana mu buryo buboneka no gutuza iyo mirwi y'abicanyi bagabisha ko bashobora kuzokwihereza amabarabara mu gihe ataco hinduka mu bijanye n'umutekano mu gihugu. Ahandi havugwa ibitero by'abajihadiste ni muri Mali. Abasirikare bane b'ico gihugu barishwe n'abakekwa kuba abajihadiste ejo ku munsi w'Imana, abandi 14 barakomereka mu buraruko bushyira ubuseruko kumurwa mukuru Bamako hafi y'urubibe na Mauritania nkuko byavuzwe n'igisirikare hamwe n'imbuga ngurukana bumenyi. Mali imaze imyaka igwana n'intagondwa z'abayisilamu batanguye intambara mu buraruko bw'ico gihugu mu 2012 imbere yuko itandukira mu bihugu bibanyi Burkina Faso na Niger. Abantu 1,000 barishwe abandi 1,000 baratingo zabo baromoka. Ubwicanyi buracabandanya n'ubu naho amakungu yarungitseyo inteko zirimwo iza ONU, iza Faransa hamwe n'iza Afrika. Muri Libya umuhungu wa Muammar Gaddafi yahoze ari perezida w'ico gihugu ari mu bazohiganirwa mu matora y'umukuru w'igihugu atrekanijwe muri Libya mu kwezi kw'12 uyu mwaka. Saif al-Islam al-Gaddafi w'imyaka 49 mu bazo kwitoza niwe azwi cyane. Abandi bamaze kumenyekana ko bazo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Libya barimo Khalifa Haftar ari mu ntwazangabo nkuru z'igihugu, umushikiranganji wa mbere Abdulhamid al-Deibat hamwe n'umuvugizi w'inama nshingamateka Aguila Saleh. Naye ku mugabane wa Buraya abimukira barenga 600 bagwiriyemwo abanyemisiri barashitse mu manuko bw'Ubutaliyano mu masaha 72 aheze barondera ubuzima bwiza ku mugabane wa Buraya. Abategetsi babivuze ejo ku munsi w'Imana mu gihe akarere ka Buraya kari mu bihe by'imbeho nyinshi. Ubutaliyano bumaze iminsi bubona ubwato butwaye abimukira bwiyongera mu mazi yabwo. Ibi byatumye leta y'umushikiranganji wa mbere Mario Draghi isinyanira amasezerano n'ibindi bihugu bigize ubumwe bwa Buraya ku kuntu botorera umuti hamwe w'ico kibazo cy'abimukira bisuka ku bwinshi kuri uwo mugabane. Gushikaho kwezi kwa 11 kugeza ubu abimukira 57,833 niho bamaze kugerera mu Butaliyani uyu mwaka ugereranije n'1,200 bashitseyo mu gihe nk'iki nyene mu mwaka wa 2020 uheze.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijuru Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire komandanye kumviriza ijuru rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijuru rya Amerika. Ikaze inshuti bakunze ijuru rya Amerika mu gice cha kabiri ecano makuru. Abarimyi bibiraya mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko bakorera uruhombo bivuye ku biciro bashorerwa ko ico gitego bidahwanye n'amafaranga bavuga ko baba bakoresheje.
Bose baremenwa ko umuhinzi arimo kugwamo kugeza ubu ngubu. Nk'uko urwego rw'ibirayi bya Kinigi, ikiro cy'ibirayi kimwe kiboneke gihagarara amafaranga 190. Ayo ni igishoro. Uyu munsi ari guhabwa 175.
Uyu ni Jean Paul Munyakazi, umuvugizi w'ishyirahamwe Imbaraga rihurikiyemo abarimi n'aborozi mu Rwanda. Ino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato tunabafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cya sport mu Rwanda no mu Burundi. Nugere ndabahikaze inshuti bakunze ibijuru rya Amerika nayo ndabice ku masonga mu kanya nkitangura. Abarimi b'ibiraya mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko igiciro babigushiriza ko kiri hasi cyane ku buryo batisubiza ayo baba bakoresheje kuva bikirimwa gushika bishorwe. Abavuganye n'ijuru rya Amerika basaba leta kugira ico ikora kugira ngo babandanye kurima iki giterwa. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru ijuru rya Amerika mu Rwanda Jean Baptiste Ndabananiye.
Ibi byagaragariye mu gikorwa cyabaye kuri wa kane Musanze cyo gukusanya amakuru kuri iki kibazo. Cyateranyije amakoperative 72 y'abahinzi b'ibirayi yo mu turere twa Rubavu, Musanze, Nyabihu, Burera na Gicumbi dusanzwe duhingwamo cyane iki gihingwa. Abitabiriye iki gikorwa bose barimo n'inzego za leta bemeranyije ko iki giciro kiri gukubita abahinzi hasi cyane. Nk'uko Jean Paul Munyakazi, umuvugizi mukuru w'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda Imbaraga, yabibwiye ijwi rya Amerika.
Twerekanaga yuko ari amafaranga make cyane ugiranyije n'igishoro aba yatakaje. Bose baremenwa ko umuhinzi arimo kugwamo kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu bavuga bati ntabwo ubuhinzi bushobora gutera imbere mu gihe cyose umuhinzi ari mu gukora adashobora kubona inyungu. Nk'uko urwego rw'ibirayi bya Kinigi twasoze kugira ngo ikiro cy'ibirayi kimwe kiboneke gihagarara amafaranga 190. Ayo ni igishoro. Uyu munsi ari guhabwa 175.
Umucuruzi we
twasanze ari mu gucuruza hagati y'amafaranga 240 no hejuru ya 300 ahubwo we. Igikomere rero cyari kirimo nuko asangaga n'amafaranga baho umuhinzi bongera bakagenda bagahenda umuguzi.
Charlotte wambaye neza kuri ya makoperative y'abahinzi b'ibirayi bakanakusanya umusaruro mu karere ka Rubavu. Anakuriye amahuriro yose y'ibirayi mu rwego rw'igihugu. Yatubwiye ko igiciro kitiyongeye hari abahinzi batabasha gukomeza guhinga ibirayi.
Tugura umuti duhenzwe. Ubudetane igeze ku 125, ibiro 25. Ikiro ni 4,500. Abahinzi benshi ntabwo twakomeza kabisa. Twabinanirwa. Turi abahinzi dukeneye umucuruzi. Ariko n'umucuruzi nawe atadufite ntabwo yakora.
Koperative y'abahinzi b'ibirayi mu murenge wa Karago i Nyabihu ivuga ko iki gihingwa kimaze kwiteza imbere ku buryo bufatika. Chantal Nyirasafari, perezida w'iyo koperative Coaptica, niwe ubanza.
Abantu bari muri koperative bamenye buno buryo. Tunafite byose nta kintu tubuze. Inzara twari isezere ko naguze mu inka enkebyiri. Izo minara z'2,700. Mvanye mu buhinzi nungutse n'isambu. Naguze miliyoni n'100,000.
Naguze mishamba ry'2,500,000. Nari ndi umukene, ndi mu cyiciro cya mbere. Nari nasabye ngo banshire muri ba. Umwana nahise muha miliyoni 1.5.
Ariko waragujije?
Oya, tanguzanye nasabye kuko
ukoye muntu uzi musa.
Mubirayi
namaze kwigurira akabanza gahagaze miliyoni 3.5. Ari mu byangabo n'ubu ngubu nshaka kwiga masters.
Ubwo buryo no guhinga ibirayi ku mirongo itambitse, uburyo buvugwaho kuzamura umusaruro cyane. Ibyo bavuga ko babigezeho mu gihe kiri munsi y'imyaka 2. Twabajije Munyakazi impamvu abahinzi bavuga ko bari guhombywa n'igiciro cy'ibirayi kandi hari abemeza ko bamaze gutera imbere. yasubije muri aya magambo.
Navuga yuko icyo bagaragazaga nuko bashobora kubona umusaruro mwinshi ku buso butoya, nibyo koko berekanaga yuko bateye imbere. Ariko icyo nagira nkwibutse yuko abari babifite muri icyo gihe ibirayi byari biri kugura igiciro cyiza. Kinigi bari bari kugurirwa kwa gati y'amafaranga 250 amafaranga 270.
Nawe yavuze koko ko abahinzi b'ibirayi bahagarika kubihinga igiciro kidahindutse, gusa yongeyeho ko leta itashyigikira ko iki kibazo gikomeza.
Harimo risiki ikomeye rero igihe umuhinzi atari mu kubonamo inyungu yuko ashobora kwirukira akaba yajya mu bundi buhinzi butandukanye. Aho rero ntabwo leta ishobora kwemera yuko bigeze aho ngaho, natwe nk'imiryango y'abahinzi ntabwo twashyigikira yuko umuhinzi agera ku rwego rw'uko yareka gukomeza ubuhinzi. Ikindi gikomeye nuko dufite amahirwe leta irabyumva cyane, igiciro ari mu guhabwa uyu munsi uko bigenda kose igomba kuzarangira inama igiciro cy'umuhinzi cyiyongereye.
Yongeraho ko iki kibazo cyari gisanzwe kiba rimwe na rimwe ko kizamuwe cyane ububitewe n'uko imbaraga wabahuguriye kubara igishoro mu mpera z'umwaka ushize, bityo ko aribyo byatumye basobanukirwa ko bahomba cyane. Iyo nama yabaye kuri uyu wa gatanu i Musanze n'ubundi yitabiwe n'inzego zinyuranye zirimo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Imbaraga abahinzi b'ibirayi n'abacuruzi babyo. Hemejwe ibiciro kuri buri bwoko bw'ibirayi. Urugero, umuhinzi azajya ahabwa amafaranga 225 ku kiro cy'ibirayi bya Kinigi. Mu Nzovu mu mujyi wa Kigali aho amakamyo y'abacuruzi b'ibirayi abipakururira, ababiharangurira bazajya bishyura 255 ku kiro cy'ibirayi bya Kinigi bakigurisha umuguzi wanyuma ku mafaranga atarenze 300. Munyakazi yatubwiye ko abacuruzi b'ibirayi mu turere duhinga ibirayi bashobora kugurisha munsi y'iki giciro cya Kigali kubera amafaranga y'ubwikorezi abari makeya kuba i Kigali. Yongeyeho ko ariko igiciro cyashyiriweho umuhinzi kidashobora kujya munsi gikemejwe. Hari ingamba zinyuranye zigamije kunoza ubucuruzi bw'ibirayi zemerejwe muri iyi nama. Godanse Mukamurenzi, inzobere mu bucuruzi n'uruhererekane rw'inyongeragaciro ku bicuruzwa, aravuga muzimbwe.
Harimo yuko umusaruro wose ukwiye kuzajya ucishwa ku makusanyirizo y'ibirayi yashyizweho, ndetse koperative ikabigiramo uruhare mu bijyanye no kumenya uwo musaruro, ndetse n'igiciro gihabwa umuhinzi kikitabwaho bakamufasha kureba yuko adahabwa amafaranga makeya. Hagamijwe nanone kugabanya abamamyi benshi bari bamaze iminsi bagaragara muri urwo ruhererekane.
Abahinzi babyishimiye umwe muri bo.
Uyu myanzuro kuko tubonye ari myiza cyane.
Mukamurenzi yongeyeho ko nta modoka y'umucuruzi yemerewe gupakira ibirayi ku muhinzi nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Yavuze ko gupakira nijoro bizamo amanyanga arimo kudakoresha iminzani. Abahinzi basabwa kugira iminzani yabo aho gupimisha abacuruzi batunga agatoki ko baba bayishe kugira ngo bibe ibiro abahinzi.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Juki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ngiye gucu Burundi. Indwara y'imibembe yariyongereye muri no mwaka w'ibihumbi 2021 mu ntara ya Rutana iri mu majepfo ashiri uburasirazuba bw'ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru Juki Amerika ryateguye ribifashije n'abakunzi bayo mu Burundi, tubibaza umenyesha makuru wacu ari Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Amakuru ava mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya Rutana aremeza ko indwara y'imibembe ibandanya kwibonekeza muri iyo ntara iri mu bantu ko bushira ubuseruko bw'u Burundi ihanurwe n'igihugu cya Tanzania. Urongoye iyo ntara y'ubuvuzi ivugwamwo iyo ngwara bamwe bita akaranda kuva kera na rinde, yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari abanyarutana badahuta bamenya ko banduye iyo ngwara. Muganga Yohakimu Barakenguza asigura bimwe mu bimenyetso vy'iyo ngwara.
Mu ntago nta bimenyetso aba yumva, uretse gusa ko afise ibara riri ku rukoba bitamubabaza kandi atajya yumva. Mugabo buke buko ku imyaka ihaca yamigera itera iyo ngwara iguma yigwiza mu mubiri, buke buke atangura kutumva mu ntoke, kutumva ku mano, ni ukuvuga ya ngwara bamaze gufata ya miti nyurabwenge, bigatuma rero atumva n'uwumukoze ko canke nta kintu cyomuzibura ntiyumve n'ikintu na kimwe. Mu nyuma rero haratabagafatwa n'amaso, umuntu agahuma mu maso maso kamenga ni gihume bigeze kure gose rero atangira gucika intoke agacika mano kubera nibikomere bijye nta bakivyumva ko nta bakibabara
ingwara y'imibembe abanyarutana bita ingwara ya karanda irakira nkuko muganga barakenguza aramuswa intara y'ubuvuzi ya Rutana yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Umubye hakirikare ingore mibembe irakira neza imitira hari kandi niyo kubuntu iyo rero mugaba bimenyekanye bimaze gushaka kumwe byo gucika intoki biragoye mu ico gihe
abanyarutana bavuye ingwara y'imibembe bagakira ntibashima kugira ico bashikiriza kubera isoni ariko uno mukenyezi wo kumutumba Nyembuye zone muziye komine Giharo atashimye kwivuga izina ari mu bavuye ingwara barakira asaba ko imiti ivura imibembe yogwizwa ngo kuko hari gihe yigeze kubura
twaragiye baratora baraba amabara ari ku rukoba hanyuma je amabara yari ngaha ku maboko hanyuma twebwe imiti batubwiye ko ari kuyifata ku kwezi ku kwezi twaragenda tukayitora tukayifata byari barabinini binini ngaha ku maboko hanyuma bona birazimanga iyo miti yari igeze kubura ukwezi kumwe ko wumva yandukira twosaba kugira ngo iyo miti ishishikare kugwirirana
ubuyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya Rutana busaba bibonye ko ibimenyetso by'ingwara y'imibembe kwipimisha hakiri kare batarasinzikara muganga barakenguza arongoye ntara y'ubuvuzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika kwiyongwara ifata abantu bose
saba ko umugabo asuzuma umugore wiwe umugore naho gasuzuma umugabo mukura bakatakintu cikibara kiko mubiri w'umuntu avye bagasuzuma abana bakibata kubera iyo ngwara ifata abantu bose n'abana batoyira bafata hanyuma umusanzu ari kwibara yiharije ucugenda kwa muganga kugira barabe neza ko iryo bara rihuye n'ibara ry'imibembe kuko amabara yose sayi imibembe kurukuba g'umuntu araza kwa de mabara mugabo abaganga baba barize gutandukanya ibara ry'imibembe n'irindi bara kizindi ngwara
kuva mu ntango z'uno mwaka gushika maginga ya mu ntara ya Rutana hamaze kwakirwa kwa muganga abagwayi b'ingwara y'imibembe bagera kuri 217 nkuko vyemezwa na muganga rongoye iyo ntara y'ubuvuzi ni mu gihe mu mwaka uheze wose w'ibihumbi 2020 abakiriye mu mavuriro atandukanye bagera ku 138 iyo ngwara y'imibembe igwiriye cyane muri komine Giharo y'intara ya Rutana nkuko amakuru yemezwa n'urongoye iyo ntara y'ubuvuzi ya Rutana bivuga yibonekeza kandi mu ntara zose zihana urubibe n'igihugu cya Tanzania hamwe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru y'ijwi rya Amerika rikura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida abivuga.
Jean Baptiste urakenuye.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tubandanyize muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda babeshejeho n'imirimo yo kurima no gukora amakara bavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano muke urangwa aho bakorera inkuru irambuye n'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika ari mu Rusenda Vedaste Ngabo
zimwe muri izi mpunzi zari zisanzwe zifite imirima y'inyumbati intodi ndetse n'itomate zisobanura yuko zitakigera muri bimwe mu bice zari zisanzwe zihingamo nka mitamba ndetse no mu misozi iva za Mugono na Kabimbwe bitewe n'uko zitinya ko zagirirwa nabi n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kugaragara muri ako karere.
Twebwe tugiye mu murima turahohote gukora utumwetegwa n'uwo tugeze batanya kudufata ku ngufu tugakubitwa urumva no gusoma isome ntitukigenda gusoroma kubera iki kwamburwa igihuru gufatwa ku ngufu totezwa gukubitwa wabutabahayo ugasanga ingorane ziraje ugasigara wabaye ubureti kubera ufatwa ku ngufu
mu misozi twa ihanamiye mu nkambi ya Rusenda natwe tulabarimi kima tuagenda kulima kwele muteka na tuagenda waka tuiruka na tuiruteko amasuka tulati awagolewa fatwa kungupu na waga wakafuta kungupu wa shudu anamu kare ere tutadi chodo sawa nukotu polungu muteka anu tukaza tuagenda mmasamba ya tukulima kwele ilani hotu kula vula unubula
niki za David ni mhonzio muri ingambi asangotu nzgonu muri mogu tukui kamakara yemeza yuko kubera ibibazo by'umutekano muke byatumye umurimo yakora gudindira.
Pe arigero tugaruguru mu ipoli tugahura nibazo bamwe tukiruka akazi warugiye gukora ntugakora uwo musa abana bakarara inzara cyangwa bamwe bakagwara bakabura nk'ibinini byo kuza kubagurira. Harangwa rero cyangwa rusha akadukora akazi kamwe kamwe gatandukanye dusha makara uturiri ifuru kubera abuzi inzira zo kuza kuyiraba gasanye ifuru yose yaziki yacitse umunyota n'igihe yazana amwakanyaga mu nzira yandi bakayatwara kumva z'umutekano muke uri mu nzira. Nimusanzwe mu tukwaniza twakorwa n'umutekano mu kayira iyo turiko turaza gukora turahura nibazo byinshi cyane imipanga bwatwagwa amashoka bagafata
impunzi zo muri inkambi inyinshi zari zisanzwe zitunzwe n'ubuhinzi kubera imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibifungugwa zari zisanzwe ziyabwa n'ishirami by'umuryango w'abibumbye gita ibiribwa rya PAM ari nke zivuga yuko kubera zitageraho zari zisanzwe zikorera imirimo byatumye ibiciro byo gukodesha amasambu ari hafi y'inkambi biduga. Misago Filipo numwe mu barimyi wo mu nkambi ya Rusenda.
Ahantu hasigaye hashikwa n'ahantu hagufi cyane waruguru udashikana ku ruzi aho hantu nayo ishake kivamo haci hazimba gose ku buryo ikare yari ku 200 ubushobora kuhuse ni 35 cyangwa 40 ukayibura kabisa. Ubu barimyi turi mu kangaratere twabuze rukirana batumirana kuri dusaba no kuri ubwa mbere na mbere ho leta ya Kongo ari nayo yatwakiriye kuyogerageza ikaraba ikibazo cy'umutekano n'uko ikikirukirwa ku buryo bwose.
Umutekano mu misozi hanamye inkambi ya Rusenda watangiye guhungabana bikomeye kuva tariki ya 13 y'ukwezi gushize biturutse ku migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yasenya karere ka Bibogobogo. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko cyatumye abasirikare muri bimwe mu bice byo mu Bibogobogo na za Mugono na Kabembwe byari byarigaruriwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abamayimayi. Kuri ubu igisirikare cya Kongo n'ingabo za MONUSCO nibo bacungiye umutekano bamwe mu baturage bahungutse bari Bibogobogo. Kandi iki gisirikare kiri gukangurira abandi baturage batarahunguka kugaruka muri ako karere kuko hari agahenge k'amahoro. Vedaste Ngabo kugaragaje ijwi rya Amerika Rusenda mu ntara kivuye.
Amerika wa shikini gisi mikirundi na mkina Rwanda ajizu mkisata cha sport ya here Mugurundi au kumusugira uatumi na kabiri wiki ganwa yumu pira wa maguru mulicho gihugu nyuma yugu tinda Aigle Noir umugwi wa Bumamuru uwandanya gusiga iindi mirugwi murukino rwa kivandimwe gwa Rayrubere muri Turki Uburundi gatsinze Birmani ibitsindo bibiri kuri kimwe. Izi nkuru zose tuzibaza Desire Hatungimana akoresha ujya Amerika ikigari mu Rwanda.
Ugo rukino rwabereye mu gisagara cya Antalya mu gihugu cya Turikiya rwahaye akaryo abakinnyi basanzwe bakina ku mugabane wa Burayi kuronka urukino rwa kivandimwe na Ligi Burundi atamahiganwa muri kino gihe uriko burakina. Aba bakinnyi bakaba baheruka kuronka urukino mu kwezi kwa kane bakina n'igihugu cya Maroc. Kizigenza Saidi ntibazonkiza yakinnye mu mugiserukira gihugu araheze imyaka irenga 10 arashimishwa n'uko bagenzi we bitwaye muri ugo rukino ntibacike inkokora naho bari bamaze kwinjizwa igitsindo bikaza kurangira batahukanye insinzi.
Icambe na mbere ngo mushimire abakinnyi bose kuko bitanze vraiment ni bibumviye ko ari match amical on dirait c'était match officiel kandi mwabonye ko naho twari twasinze ico gitsindo kimwe mugabo wabonye ko twabisindo byinshi cyane premier mita mugabo wabonye ukuntu bari gukora kintu nk'abana umuntu ushaka minute ariko barita hasi niyo ari system yabo kubera bamaze gusenda kimwe bakibaza ko birahejeje mugabo wabonye ko impanuro z'umumenyereza yatubwiye muri deuxième mita twikonsentre kwanza turekane na arbitre n'ibyo kubagwa hasi tureke mugabo tutongeze tubongere ingufu tube ko turonga igisindo cya kare. Donc wabonye ko twagerageje twasinze imana ishimwe ku gisinzi y'uno munsi.
Uwo mukinnyi yamaze imyaka myinshi akina ku mugabane wa Burayi asanga kubona hari abakinnyi benshi kandi bakiri bato bakini Burayi bizofasha umugweserukira gihugu Burundi gutera intambwe ugasubira no mu nkino za Afrika.
Wowe ubonye ubona ko arabajene kandi bagikomeye ubonye ko umuntu akinyi Burayi ari bisigura ko numu professionnel isimu mukini akini muhira sinavuze ko abakinyi bakini muhira ko adashobora mugabo hari difference mu professionnel n'umuroko ushobora ko hari kandi barashara abajene kandi bakina hanze bashobora ngama experience bashabaza kudufasha kandi biraboneka ko bafise vraiment tugumana abajene gushika niyo nkuko vision byavuze nibaza ko zwadufise mugumiza cyane.
Ugo rukino karakaryo kuri Everland ndi kuriyo arongoye ishinga mu mpira w'amaguru mu Burundi ko gushimira abakinyi b'intamba mu rugamba bashikanye umugwi mu nkino za Afrika. Kari kandi akaryo ko kubereka uzo musubirira General de Brigade Alexandre Muyenge yondongozi mu gipolisi c'u Burundi akaba azokwitoza wenyene mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu matora azoba itariki zitanu z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Ugo rukino rwa kivandimwe ntigwabujije ko ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ribandanya ku munsi ugira wa 12 kuko abakinyi bakinye muri Turikiya nka bose basanzwe bakina hanze y'u Burundi. Imuyinga Olympic Star yatsinze Vitaro ibitsindo 3-2. Ingozi Kayanza United itsinda Messager ku kibuga cyayo igitsindo kimwe ku busa. Mu Ruyigi Flambeau d'Orest yatsindiwe Muhira na Flambeau du Centre ibitsindo 2 ku busa. Rukinzo umugwi w'igipolisi utsinda Wire FC yimuramvya igitsindo kimwe ku busa. Buja City yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2 ku busa. Lekroko inganya na Musongati busa ku bundi. Top Junior yatsinze Atletico New Oil kimwe ku busa. Nayo Bumamuru yirahiye Aigle Noir mu rukino rwa rukomeye cyane ku bitsindo 2-1. Uwo mugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke niwe uri mu kibanza cya mbere kugeza kuri uno munsi wa 12 w'ihiganwa. Ofise amanota 29 ukurikirwa na Musongati y'Igitega na manota 20. Ikibanza cya gatatu kikabamwo Flambeau du Centre yaho nyene Gitega na manota 19. Mu kibanza cya nyuma harimo Rekoroko yo mu Rumonge na manota 5. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira gezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mpira maguru uyu munsi kwa mbere guhera saa 9 z'igicamunsi ku isaha y'Ikigali, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irahura n'ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars. Ni umukino wa gatandatu ari nawo usoza imikino yo mu itsinda rya gatanu mu rugendo rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mpera z'umwaka utaha. Uyu mukino wa Kenya n'u Rwanda nta buremere ufite kuko muri iri tsinda ikipe ya Mali yamaze kwegukana umwanya wa mbere ikaba itegereje gukira imikino ya kamarampaka. Kenya ifite amanota 3-15, u Rwanda rukagira inota rimwe. Abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Mashami Vincent bageze i Nairobi kuwa gatanu icyumweru gishize. Uyu mutoza avuga ko imwe mu mpamvu zatumye umusaruro w'ikipe Amavubi ukomeza kuba nkene ari uko shampiyona yo mu Rwanda iri ku rwego rwo hasi.
Zari ingendo zikomeye cyane, ariko umuntu yose yazirebera mu ndorerwamo yifuza kuzireberamo, ariko ngira ngo ku rwego rw'umupira w'amaguru cyangwa rwego ruri sportif twahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kutagira shampiyona, byo kutagira wenda shampiyona iri competitive. Ngira ngo twagiye tubona kenshi ko ni hake cyane ushobora gusanga ikipe ishobora gutwara igikombe idatsinzwe, ishobora gutwara igikombe sezo ebyiri mu gihugu idatsinzwe. Ni byiza, ni record nziza kuri ekipe, ariko nanone aho washyiraho akabazo.
Mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ntabwo harimo Haruna Niyonzima usanzwe ari na kapiteni wayo kuko yasigaye i Kigali ku munota wa nyuma bitewe n'ibyago bitunguranye byabaye mu muryango we. Uyu mugabo ukinira ikipe ya AS Kigali yari amaze iminsi mike atangaje ko ashobora kuba ari hafi gusezera mu ikipe y'igihugu.
Icyo navuga ni uko ibyo bintu biriho nanjye ndabishaka cyane, kuko buriya tutabishanyije twese turi abantu. Hari ibintu birirwa bivugwa hanze aha n'aha, nubwo wenda ntashaka kubyinjiramo muri detail. Nishimisha nk'umwana w'umunyarwanda n'ubundi wakomeje kwitangira igihugu nubwo hari ibitaragenze neza mu byo nifuzaga. Ntabwo ibintu byose dushaka mu buzima ariko tubibona, ariko after these two matches nzabitangaza, kandi ntabwo nzasezera nk'umunyarwanda wihisha. Nzabitangaza niba ari niyo press conference izabaho, nsezera abanyarwanda kuko n'ubundi aho ngeze n'abanyarwanda babimfashijemo.
Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, amakipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB yamaze gusenyuka. UTB Volleyball Club mu bagabo no mu bagore ntabwo zizongera kugaragara mu marushanwa y'uyu mukino. Amakuru atugeraho avuga ko intandaro yo gusesa aya makipe ari ikibazo cy'amikoro. Muri volleyball yo mu Rwanda amakipe yakomeje kuburirwa irengero urusorongo, kandi amenshi muri yo yabaga afite abakinnyi beza. Muri aya makipe yagiye buheriheri twavuga Amasata Volleyball Club, Umubano Blue Tigers, Kigali Volleyball Club, Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ibutare, Les Colombes, Les Unis, Rayon Sport Volleyball Club na Kaminuza yigenga Kibungo Inatec Volleyball Club. None dore UTB Volleyball Club nayo irigendeye. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye
Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ncuti mwari muduteza amatwi ano duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo byari biremeshejwe na Joy Diane nini na Hazwe Facile Gebehu niwe yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kwandanya muri ngo mvyo muri mu vyose ahanje turaza kuba turi kumwe mu masaha ari imbere mu bindi biganiro mu kurindira mandanye kuryoherwa n'Ijwi rya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.